VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro byaje mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri beneza cyo twese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 6 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Numvise inkoho zikomakomeye harimo n'amagrenade. Twaragize ubwoba twatoze ko dutewe n'abicanyi.
Uyo ni umukristu yaravuye mu misa ariko araraba ikibanza cyatewemo grenade kuri iyo sengero. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye arimo urubanza rwagizwa uruhara muri kudeta yateshejwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze. Turagira ko mu kanya kari imbere. Urwamo rw'amasasu na magrenade rwaraye rwumvikanye muri ijoro ya keye ryo gatandatu rishira wa Mungu mu ntara ya Mwaro muri komine ya Gisozi. Amakuru ava mu banyagihugu akongera kemezwa n'igipolisi avuga kwa ayo masasu yavugiye ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku ishure rito riri ku mutumba wa Musivya. Ayo makuru yemeza kandi ko atawapfuye canke ngo akomerekeye muri ico gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ku ico kirindiro cy'igipolisi. N'inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse.
Turi ku musozi Musivya muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Uyu munsi wa Mungu ntawutandukaniye n'iyindi. Abemera Imana bazinutse guhimbaza uwo munsi w'Imana. Aho kirindiro cy'igipolisi cyaraye gitewe ku ishure rito ry'Imusivya, niho bari mu idini rya Katolika bo ku musozi Musivya no mu cungaro yaho basengera byifata kibanza mu kurindira yuko urusengero rwabo ruboneka. Ariko naho kuri uyu munsi wa Mungu hari haheze amasaha ari munsi ya 10 ahantu basengera habereye igitero, aba bakisu nshabuje kuzinduka bajya gusenga. Mbege twashigiye cy'isaha 3 zo mu gatondo twasanze bakiri mu nkuka y'imisa byasa nkaho umenga ntacigeze kihabera. Imisa irasohotse, aba bakirisu baratubwiye turi bavugana hagati yabo ku byerekeye ngene umutekano wari uhungabanye. Mbere bamwe muri aba bakirisu bashengereye ahari akanogo biboneka yuko kimwe n'igerenade yahaguye iruhande y'umuryango w'umwe mu mashuri agize iryo shuri rito ry'Imusivya.
Numvise inkoho zikomakomeye harimo n'amagrenade. Twaragize ubwoba twatoze ko dutewe n'abicanyi.
Byavuze umwanya ungana gute?
Nk'iminota nka 30.
Mushingana wavyumvise gihe
ki? Mwijoro nko mu masaha 5. Hanyuma ndazugumiriraho ndi ko atako nagira.
Ah, muri Gisozi wanyu si rya mbere rya gatatu ndetse nikanarenga havuga inkoho. Muri nkonya y'ubwo ngaha myumva gute?
Turagera miwe ibibono n'irikiryama abanyeshuri ntibiga amaze ukwezi tudasinzi.
Mwoja muraturabira twebwe ndako tubyumva mu kajya muraduha abaturari.
Ariko murafise abasirikare hirya ku rubimba, murafise abapolisi ngaha. Nabo ntibakwiye.
Oya mushobora kutwongerereza mu abandi. Kuko hari aho badashika nkaho bajana naho mu bishaka. Babakiye bababona bakabajingira bakabafata bakabakorera ikibi tukaraba ko botunguka bakagenda.
Hambavu yakano ko kimwe n'igerenade nta kindi kintu na kimwe twabonye cyonekaye ku nyubako z'ayo mashure. Ibyo twabwira abajeje intwaro ku mutumba Musivya nuko mu gatondo ko uno wa Mungu batoye bisigaye by'amasasu 17 icyo bita amadiyo muri Gifaransa. Abanyagihugu n'abapolisi twaganiriye batubwiye yuko abagiye ico gitero bitakunze yuko begenye inyubako z'ayo mashure kubera ko basagirijwe n'amasasu baguma bishurana n'abapolisi. Iyo komine ya Gisozi imaze iminsi ivuga ngo umutekano muke. Mu kiringo kiri munsi y'ukwezi hamaze gupfa abantu bagera kuri 4, nayo ku bitero bimaze kuba byari bitwaje ibigwanisho biyarenga 3 mu kiringo cy'abo kwezi. Abaje inkora ku mutumba Musivya bavuga ko baguma bagira amanama y'umutekano mu ntumbero yo kugarukana impore iwabo. Gahinja Shara n'umukuru w'umutumba Musivya.
Umutekano urabona natwe turabona kuri kuhungabana cyane na cyane cyane kibibona Musivya. Ni ukuri harahungabana umutekano gore. Twamaze kubwisha amanama y'umutekano, kabibwira abanyagihugu.
N'amanama ko muyagiye ariko ntiyagira igihinduka, guhinduka bikunyuka. Mu gihe ugira undi mukenyero nyabaye.
Kenyero twari ko turagira, ni ukuraba uruja n'urunzi rw'abantu, turafise ibitabo tubandika, ntihagire umuntu n'umwe arengana tutamwanditse, tumuse mu gitabo.
Kuri mubona ko hanini ari uko mwosuzuma uruja n'uruza rw'abantu, mubona ko babatera bari muri mwebwe nyene.
Aho oye kuba batera bari muri twebwe nsomero gitangira inyishu.
Amakuru twakuye aho imwaro muri komine Gisozi avuga ko no muri izo nama z'umutekano zimaze iminsi zikogwa abanyagihugu batacubahuka kuvugira hejuru ibyo bafise ku mutima kumvuza umutekano wabo. Amakuru nyene yemeza ko yicwa jumwe mu barongoye umutumba Rubimba mu kwezi guheze byo bajyavuye kubyashikirije mu nama y'umutekano yakozwe aho kwashikiriza interano z'ukugene bo tuzimigu y'abantu bitwaje ibigwanisho imaze iminsi iboneka kuri uwo mutumba. Inyuma yo gorufu amakuru yemeza ko abandi bashikirije ivyumviro manama yakurikiye bahavuye baronka inyandiko zitagira umukono ibyo bita tract muri mu gifaransa zibatera ubwoba amakuru yemeza kandi yuko abanyagihugu bamwe bamwe basigaye bantirumve ko kumva z'umutekano wabo urongwe igipolisi mu komune ya Gisozi OPP antagahora wa Pacifique avuga ko amazi imisi badurumbanya umutekano aha Gisozi ari abanyeshuri bafise ibigwanisho muri komune ya Mugamba mu ntara ya Bururi bafatikanije namwe abanyeshuri baba ngaho nyene Gisozi izo komune uko ari zibiri zihandura ubibe iyo ndongozi mu gipolisi ivuga kandi ko iyo byo kongereza abajeje umutekano bisabwa abanyagihugu byo nyene bidafashe kugira ngo amahoro agaruke muri aka karere avuga yuko biboneka yuko abanyagihugu bakingira ikibaba abo bantu bitwaje ibigwanisho asaba ko abanyagihugu bavavanura niyo nyifato bagatanga amakuru nayo kuri abanyagihugu baba bifuza gutanga amakuru bagatinya kubwo umutekano wabo abahamagara kubikora mu ibanga mu kuvunira ugohe abajeje umutekano ico babonye kitagenda neza muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro Fidelite yashatse jujya Amerika
urakoze Fidelite mu Burundi kuri uyu wa mbere niho hazotangura urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutetsi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka sentare yari yahanishije bane muri bo bagizwe n'abajenero gusa umunyororo gufungwa ubuzima bwose indwi nabo bari bambitswe izera mu iki gihe bari digenza umushikizamanza akizigenza wa Repubulika y'u Burundi Valentin Bagurikunda yunguruje urubanza asigura yunguruje urubanza asigura ku ingingo ya sentare itashimishije Ministere Publika n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
abungururijwe n'umushikizamanza akizigenza wa Repubulika n'abantu 28 bose bari muri dosiye imwe yo gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere uyu mwaka sentare yari yabahanishije ibihano bitandukanye abasirikare babiri bafite ipete rya generale n'abapolisi babiri bafite iyo pete nyene bari bacirira umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose umunani muri bo bari bahanishijwe umunyororo w'imyaka 5 icenda bahanishwa uw'imyaka 30 na 7 muri bo bari bejejwe n'ubutungane muri abindwi harimo General Prime Ngawe n'ubusa yahoze ari cegera cy'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare uwo bita chef d'état major adjoint interarmé mu gifaransa n'umukuru ke mu gisirikare Dr Jean Bosco Daladangwa mu itangazo ryasohowe n'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda yasiguye ku bushikirizamanza bwunguruje kubera butashimishijwe n'urubanza rwaciwe na sentare uko ari 28 rero bagirizwa n'ubi vyaha bitatu nyamukuru nk'uko mu rubanza rwa mbere vyari bimeze ugushaka guhirika ubutegetsi ukwica abasirikare abapolisi n'abanyagihugu uguha ibigwanisho abanyagihugu mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi aba generale bane bakatiwe gufunga umunyororo w'ubuzima bwabo bwose hari kimwe bemanga mu byo bagirizwa ugushaka guhirika ubutegetsi basiguye ariko ko babikoze mu ntumbero yuko bahiza amasezerano ya Arusha nibwizwa nshingiro kugira ngo bakingire abanyagihugu nkuko babifitiye uburenganzira bahabwa nibwizwa nshingiro nk'intwaza ngabo General Cyril Ndayirukiyewe yigeze kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi yemeje ko cyari cyifuzo n'umugambi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nyezina kandi ko n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihe General Ponce Gaciyubwenge hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare aharubu Prime niyo ngabo bari babizi mbere bajana no mu manama ibindi byaha byose barabihakana nayo 24 bandi bose basigaye bavuze kw'ivyo bagirizwa atana kimwe babiziko umushikirizamanza yabagirije ko bateguye guhirika ubutegetsi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane umwaka uheze bakoranye n'abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza leta y'isi migumuko Maître Fabien Segatwa aburanira General Prime Ngawe n'ubusa avuga ko bidatahuritse
iyo bavuze yuko bakwagiriza ibindi wakoze itariki 13 n'itariki 14 muri centre ndibashobora kugaruka bakubarira ngo wagirizwe ibintu byakozwe itariki 11 cyangwa itariki 16 no kuvuga bakweretse neza ico bagukurikirana ko ni muri ibyo biringo gusa ubiravye neza ibyo bintu centre ntiyabishikirijwe ntishobora kubiburanishwa kandi itabishikirijwe
muri urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi harimo inzego n'abantu bari basabye indishi z'akababaro muri aba harimo umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD usaba miliyoni zirenga 180 z'amarundi kubera inyubakwa n'imiduga byononywe kuva kwa 26 ukwezi kwa kane ubushikiranganje bw'umutekano busaba amamiliyaridi arenga 13 kubera abapolisi bishwe ibigwanisho bitandukanye vyibwe amazu n'imiduga byononywe kuva kuri iyo tariki nyene hamwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa miliyoni zirenga 793 kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye ku magenekezo ya 13 na 14 ukwezi kwa gatanu aba bose sentare isani yabahebuje. Maître Frédéric François Nionahabonye umwe mu bashingwa manza ba CNDD FDD ari mu batari bashimishijwe n'ingingo ya sentare.
Kidutangaje nuko atacyo yashoboye kuvuga sentare ntayinyuriza tagi cimanza z'ivyaha kubijanye n'indishi twari twasabye twebwe nk'abasiri ku mugambo wa CNDD FDD tugatangazwa nuko avuga yuko umushikiriza manza subira kugira amatohoza kubijanye n'ivyaha by'ubwicanyi hamwe n'ivyaha byo gusambura ibintu by'abantu ukoresheje ububisha. Tutegerezwa kunguruza kuko turabona yuko abahanywe kandi n'ibyo bononye baravyemanze bategerezwa kubiriha.
Ku itariki ya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka 2016 umushikiranganje wo kwivuna abansi yabwiye abashinga amateka icifuzo gishasha leta ifise kubijanye n'icyaha cyo guhirika ubutegetsi. Emmanuel Ntamvuki.
Hakaba hariho n'umurwi uriko uriga neza ingene igihano cyo gupfa naho cyakuweho mwibwirizwa mpanavyaha cyosubizwaho ku bantu bene abo bakirota gutembagaza ubutegetsi. Abene igihugu bishiriyeho nabo batumurongo mu kuza barica indongozi mu nzego zitandukanye. Dutanze akarorero nkabarya bishe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana.
Urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka 2015 rwatanguye kuburanishwa ku itariki ya 14 ukwezi kwa 12 umwaka uheze rucibwa kwa 15 ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Inyuma y'itaramurwa ry'abashingwa manzi ndwi bunganira ababuranyi sentare yarashashe inshuro zitanu, umushikiriza manza wa Repubulika muri urwo rubanza Adolphe Manirakiza yari yasabiye igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose abafungwa bose uko ari 28. Mu ikete rimenyesha iyunguruzwa ry'uru rubanza, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda yanaboneye hakaryo ko kwibutsa urutonde rw'abantu 34 bahunze igihugu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa gufatikanya n'abashatse guhirika ubutegetsi. Abo 34 bava mu mice itandukanye harimo amenyesha makuru, abo mashirahamwe yigenga, abanyepolitike n'abasirikare n'abapolisi. Eloje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komu rabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho ni bamwanya kubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza dutegurirwa na Studio Ijambo.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizwe Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi biganiriro vya studio ijambo na cyane cyane mwe mudatangwa mu kiganiro Ntorere Kazoza. Ntorere Kazoza uno munsi kikaba kiremeshejwe nanje Jerome Niyonzima ugihagarariye ni Liliane Nshimirimana. Mutimbega none Ntorere Kazoza uno munsi mugaruka kubiki.
Ariko gakiraka murasubira kudusomborotsa.
Twebwe mwebwe. Tubasomborotsa mu biki? Namba gwaye.
Eki? Ngonda gwaye. Mi radio. Eje ntabuze kugaruka gwanyu gwa rayusubiye guturika abanywanyi bacu.
Ivyige radio yenu twegwe nitugina byumviriza. Ijya ni radio y'umugambi wanyu. Nake ndi kwata ruguteranya.
Kwani radio y'umugambi ngwirateranya. Eh, isuvye guteranya ya radio yanyu ivuga ibinyoma gusa.
Iyihe. Umugambi wacu hari radio ufise. Ijya radio yanyu niturira.
Igihengamye kuri mwebwe niturira vangaho.
Ntuzwe kuntu murutoki. Kwanyu niturira.
Ntuzwe kunkora nawe ndakwisabs.
Iki? Uri kuranzunura. Ndakwerekeje yewe.
Rangwe rangwe yemwe ntimugwane mupfa maradi. Kandi na maradio nyene arakwiye kwikebuka. Akarangura umwuga dahengamye ku ruhandu rucanke ruriya. Niryo ryo biteka ryayo n'abamenyesha makuru bayo.
Radio Isanganiro ni imwe mu maradio indwi yahagaritse gusamirana itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 mu gihe hari haraye habaye igeragezwa ry'itembagazwa ry'ubutegetsi. Ayo maradio nayo akaba ari Radio Television Rema, Radio Television Renaissance, Radio Publique Africaine RPA, Radio Bonesha FM, Radio Isanganiro, Radio Humuriza FM yakorera Gitega na Radio Publique Africaine ishami ry'Ingozi. Inyuma y'amezi munani, Radio Television Rema hamwe na Radio Isanganiro ziherutse kwemererwa gusubira kugurura imiryango ya za studio inyuma yaho zibirekuriwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika. Ayo maradio abiri imbere akaba imbere yo gutangura gusamirana yarateye igikumu ku rwandiko rwiyemeza ibyo bagiye kuzoshira imbere.
Sangiri kiyago,
sangiri jambo ni Kazoza,
Kazoza.
Muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire babiri, hari umupfasoni Ines Kidasharira asanzwe icegera cy'urongoye Association Ijambo ariyo muvyeyi wa radio Isanganiro. Umupfasoni ndakuramukije.
Ndakuramukije Jerome.
Sangwe Isanganiro.
Yego, murakoze.
Turi kumwe kandi na Risharigira Mahoro, nawe arongoye urwego rwo gucungera inyamakuru n'amaradio mu Burundi CNC. Ndakuramukije.
Ndakuramukije Jerome, nongera ndamutsa nabandi bose badateza amatwi.
Urakoze cyane. Munibaza muti rero mugiye gushimikira kubiki? Uno munsi turabira hamwe inyuma yaho Isanganiro itanguriye gusubira gusamirana inyuma y'amezi munani itumvikana. Umwizero woba uhagaze hehe uno munsi? Amakenga yoyo mbega yoba hari kubijanye n'ingene igiye kuzorangura imirimo yayo? Mbega urwego CNC gwa witeze iki kuri radio Isanganiro? Association Ijambo muvite y'Isanganiro yoyo yoba yiteze iki kuri iyo radio isubiye gusamirana? Intambamizi ishobora kubangamira imirimo ya radio Isanganiro yoyo yoba ari iyihe? Umuti wobuhe kugira ngo isamirane kuneza y'abarundi bose, kuneza y'ishyirahamwe ryayishinze, eka mbere no kuneza y'amategeko agenga umwuga.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Ngibyo ibyo tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro. Mu gutangura kumbure mpere muri CNC mushinga na Risharigira Mahoro, muherutse guhagarikira ibikorwa byo gutera igikumu kugwandiko kw'ivyo abarongoye radio Isanganiro na radio Television Rema biyemeje kugira ngo aya maradio asubire gusamirana. Harabibaza bati mbega ivyo bintu bikubiye muri ugo gwandiko vyo bari biki?
Ubwa mbere aho mwomenya yuko hariho ivyo bonyene bari kuriwe n'ibindi twokwita ivyo biyemeza gukora. Muri ivyo bari kuriwe harimo yuko umumenyesha makuru afise uburenganzira bwo gushikira inkuru zose akeneye, zaba iza leta n'izabigenga, hanyuma akaja kurondera izo nkuru mu gihugu cyose ko ataho yimiriwe, kandi n'umutekano wiwe ubwirizwa kubahirizwa co kimwe n'ibikoresho abafise. Hanyuma urwego CNC rukabafata kumwe, hanyuma akiyemeza yuko hariho nibindi bijanye nuko hageze kajya gafashanyo leta ihora ihamara radio, nabo nyene barafise uburenganzira bwo kuyaronka co kimwe ku rugero rungana. Hanyuma hakaba nibindi rero basabwa nkaba amenyesha makuru na maradio bwa mbere yuko ari ukubahiriza amategeko agenga Burundi akarere n'amategeko mpuza makungu Burundi bwateye ko ibikumu hanyuma bakiyemeza yuko bakora mu byo bakora byose bashira imbere bagerageza gufasha kugira amahoro aboneke n'umutekano hanyuma bagatanga inkuru zubaka inkuru batohoje neza inkuru atagushikuza kuba kurimwo hanyuma hariho nibindi tubasaba bijanye yuko bogerageza ntibaze baragomba gutyoza agateka ka kiremwa mu ncanke ngo batange inkuru zirimwo bijya byo gutukana ariko n'ugwego sense nago ruriyemeza yuko rushaka gufata abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru co kimwe ku rugero rungana hanyuma abifuza baba abamenyesha makuru bo hanze baje mu Burundi tukabafata kumwe nabo nyene abarondera impusha zo gukora tukazibaha hanyuma tukemera yuko nabamenyesha makuru mu gihe baba bagize ingorane tuba abambere mu guseruka kugira tuje kubatabariza mu gihe baba bagize ingorane ahana hariya co kimwe nabumviriza amaradio nabo nyene tukabafasha kugira iyo bariko barazira ivyo bavuze tukabafasha kugira nabo nyene barenganurwe mu gihe bishitse bakarenganya
sangiri kiyago sangiri jambo nikazoza kazoza
ndahindukiye kwa Ines Kidasharira ni cegera cy'urongoye association y'ijambo umuvyeyi w'isanganiro haravugwa vyinshi inyuma yaho abarongoye isanganiro batereye igikumukuru ubwo rwandiko rw'ibyo biyemeje bamwe bati noneho radio isanganiro iguye mu minwe y'ubutegetsi irabaye isanganiro nyakuri ayo makenga mwebwe ntiyabashikiye
ayo makenga twarayumvise nk'abarundi bose basanzwe baronka makuru hijya no hino kanda makenga nti yobura mu gihe yo radio iyuguruye hamwe n'iyindi imwe muzindi zishikandwi zitakivuga urumva yuko kugira makenga byo bifisa aho byohera ico rero kirumvikana wagize makenga turamwumva ariko nibaza yuko mwene ayo makenga aheza gatora inyishu itomoye iyo umuntu atanguye gukora kuko umwana yavutse biragoye gushoko kumenya yuko azaba umucamanzi undi akaba umwigisha canke undi azoba umwana w'umwibarabara biragoye no kwemeza yuko uno munsi isanganiro ari nyakuri ariko iminsi iri imbere kumbure bivanya no kumwene abakora muri iyo radio bazoheza bakigenza n'umwenda bazokora bizoheza bimenyekane yuko koko ari nyakuri canke atari nyakuri
iruhande y'urwandiko bateka igikumu rw'ivyo biyemeje nta kantu muwa mwaremeranije n'ubutegetsi mwibanga katari muri bibyandiko kuko muzokorera ubutegetsi
ako nakunzi kabisa ko mwibanga ariko ico nzi nuko iradio iyariyo yose iyo ikoze novuga nti muntu mbero yo hari gihe koko usanga ivuga kubikogwa leta iri kurakora irashobora kubivuga mu neza umuntu ishobora kubivuga mu nabi kuko nico ni radio mu bisanzwe ubundi bereho no kubijisho ryo munyagihugu igatanga makuru iyaba kuvyo leta iri kurakora canke kuvyifuzo byo munyagihugu urumva rero hari haho bihurira ama radio ukubikora kose hari hahihurira na leta
tugire rero kuvyo umwizero hari umwizero mufise ko vyukuri isanganiro izoguma ari radio yigenga
twebwe turafise umwizero kandi ibintu biduha umwizero ni ibintu novuga nti bifadika dusanzwe turavye akaranga mutima ki radio akaranga mutima ki radio yacu ni inama isumba ingimba ako karanga mutima nako twahinduye kandi n'umuniko tuzokorera ko hanyuma kandi turavye n'ukungene iradiye sanswe itunganijwe nibaza yuko twebwe mwishira hamwe ijambo twari twarafashe ingingo zose zishobora kudufasha kutumbereza ibikorwa neza no kugumana ubwigenge kuko iradiyo ukwitunganijwe isanzwe ifise novuga nti ugwego ruri hejuru rujejwe kuraba neza yuko iradiyo ikora uko bitekanijwe n'ishirahamwe hanyuma ikindi naco nuko isanganiro itahindutse itahinduye abakozi ifise babakozi babandi nibaza yuko bataje bahindutse ngo bace baza bahinduwe n'intumbero y'akazi cyangwa uko bari basanzwe bakora akazi. Ivyo rero byose bikaduha icizere yuko isanganiro mu minsi iri imbere buke buke izogendera tora kajisho, kuko yarababaye cyane cyo kimwe n'izindi kumbure zitashoboye kugururirwa mugabo izogendera tora kajisho. Nivyo twizera.
Urakoze. Ndasubiye muri SNC umwizero mwe mugira muti radio isanganiro kuba mu radio make yemereye gusubira gusamirana. Dufise umwizero kwizokora yubahirije ibi byose yiyemeje.
Jewe ndafise umwizero ukomeye cyane yuko radio isanganiro izokora yubahiriza ivyo yonyene yiyemeje, kuko ndavye umuyobozi fata kibanza n'umuntu yarasanzwe akora muri iyo radio nyene. Ndavye abamenyesha makuru bari bahari baragarutse, kandi abo twahora tuganira imbere n'ubu yuguruye bose baravuga yuko bagiye gushira imbere gukurikiza amategeko n'akaranga mutima kagenga umwuga wo kumenyesha makuru. Hanyuma nkuko mubizi mu Kirundi baravuga bati kugwa si bibi, mugabo kugwa ugaherayo n'ivyo ari bibi.
Muvyo muyemeje muri SNC harimo gufata cyo kimwe amaradio byose gura yuko kare mwahora mugize ngo nkisanganira mukayirenganya.
Nta na rimwe twigeza tuyirenganya, twagombye kusubira natwe kuvyiyemeza yuko amaradio yose tuyafata kumwe, kandi ivyo nabo nyene barabizi bama babibona iyo tubatumiye mu manama. Nta numwe dusobanura ngo naze uriya ntaze, bose barabizi kandi yuko bahabwa ijambo kumwe, kandi ivyo baduterera tubifata kumwe.
Muri association ijambo harabamenyesha makuru ba radio isanganiro bamwe bahunze igihugu bari mu mahanga, uno munsi baracyitwa abakozi bisanganiro, ejo bazogaruka gukora mu isanganiro.
Abakozi bisanganiro bari hanze bari mu migwi ibiri. Hariho abahunze nk'abandi banyagihugu bose ata mutahe numwe ubakurikirana, abo onye barashobora kugaruka bagakora kuko kumbure n'umutekano wabo bumva yuko wubahirijwe. Hakaba hariho uwundi muce urimwo abamenyesha makuru bandikiwe imitahe. Abo rero kumbure barashobora kutumva ko biboroheye kuza gukora akazi nkuko vyahora, ariko muri abo bose bari bagifise ibyo no kwita contrat, abo bose baracitse
amasezerano yo kuba bakozi bitse.
Ego, abo bose baracara abakozi biradiyo.
Nturere kazoza.
Aha ni igice cya mbere turangirije, igice cya kabiri ni mu gice kizokurikira. Nshimire mufasoni Ines Kidasharira nawe akaba ari icegera cy'urongoye association y'ijambo umuvyeyi wa radio isanganiro, wakoze no kuba witabye kino kiganiro.
Mwakoze natwe namwe kuba mwadutumiye.
Ndashimiye kandi mushinga ntaye Rishagira Amahoro arongoye urwego SNC rwo gucungera ibinyamakuru n'amaradio mu Burundi, wakoze kwitaba kino kiyago.
Murakoze. No hanyuma tuzobitaba.
Nshimire na Liliane, nshimire Imana yarahagarikiye kino kiganiro. Jerome Ninzima narinda kiremesheje, ndabifurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha.
Cari kiganiro Nturere Kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
N'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Nshuti mwese mu kundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatu yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turabifurije amahoro meza, eka mugire ijoro ryiza n'amahoro arama mu Burundi. Murakoze.